mwumva ni radio Ijwi d'Amerika ivuga iri Washington DC kirundi ni kinyarwanda ni Fidèle yango abaramutsa amakuru turashikirizwa na Alice Bigirimana.
Mwaramutse Fidèle ndamutse nabaduteze amatwi byavugwa muri Afrika imihari ikomeye itwaje ibirwanisho muri Central Africa yavuze je ku munsi wa mbere ko izova mu runani rw'imihari y'abaroberi itumbereye gukura ku butegetsi Perezida Faustin Archange Touadéra urunani Unité pour la paix en Centrafrique UPC rukomeye cyane mu buseruko bw'igihugu rwiyemeje kuva mu runani rwiswe Coalition des Patriotes pour le Changement. Izo nani zagiye hamwe ku itariki ya 19 y'ukwezi kw'12 bagiriza Perezida Touadéra kugomba kwigumiza ku butegetsi bafite intumbero yo kuba umukura ko urunani UPC rwavuze ko rugiye kubahiriza amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko i Khartoum muri Sudani amasezerano yasinywe mu kwezi kwa kabiri mu 2019 hagati ya leta n'imihari yitwaje ibirwanisho 14. Abanyororo barenga 1,800 baratorotse ibohero inyuma y'aho abagabo bitwaje ibikoho bikomakomeye batereye ibohero ryo mu bumanuko bwa Nigeria bakoresheje ibisasu biturika. Abategetsi bajejwe amabohero babitangaje ejo ku munsi wa mbere. Abantu bitwaje ibirwanisho batazwi binjiye mu ibohero ry'i Oweri muri leta ya Imo barasana n'abacungera ibohero hanyuma batorokesha abo banyororo nk'uko byashikirijwe na James Maduba umuvugizi w'ikigo kijejwe amabohero muri iyo leta. Nta murwi cyangwa umuhari witiriye icyo gitero icyo Perezida Muhammadu Buhari yise cy'iterabwoba kandi avuga ko cyakozwe n'abaroberi. Yasabye bajejwe umutekano gufata abo bagizi ba nabi no kugarukana izo mbohe zatorokeshejwe. Tukiri muri Afrika abantu bashika kuri 40 barishwe abandi 58 barakomereka mu gutana mu mitwe kwamaze iminsi 3 muri leta ya Darfur y'uburengero. Ikigo cyawo ni kijejwe ifashanyo OCHA cyavuze ko imirwi y'abarabu yatanye mu mitwe n'abatari abarabu bo mu bwoko bw'abamasalite mu gisagara cya El Geneina. Akanama k'igihugu kajejwe umutekano muri icyo gihugu ku mugoroba w'ejo kuwa mbere kaciye gategeka ko iyo leta ya Darfur y'uburengero ije mu bihe bidasanzwe byo mu ntambara kandi kongera karungikayo abasirikare. Ntibiramenyekana wasomborokeje uwundi muri iyo migwi ibiri.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu makungu muri leta z'ubumwe za Amerika umukuru w'igipolisi mu gisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota Medaria Arredondo yavuze ejo ku munsi wa mbere ko wahoze ari umupolisi Derek Chauvin atakurikije amategeko y'igipolisi igihe yafukama ku izosi rya George Floyd mu ibarabara mu kiringo cy'iminota 9. Yavuze ko gufukama ku izosi ry'umuntu yaboshwe n'amapingu bitari mu mategeko y'igipolisi cyangwa mu nyigisho gitanga. Ni mu gihe ejo ku munsi wa mbere iburanishwa ry'urubanza ruregwamwo wahoze ari umupolisi Chauvin winjira mu ndwi igira kabiri. Arredondo umwirabure wa mbere arongoye ico gipolisi i Minneapolis yavuze ko abapolisi bahabwa inyigisho zo guhamika icuka kibi kiba kihari no kwirinda gukoresha inguvu zirenze igihe cyose bishoboka. Imbere y'uko ubutungane bwumviriza uwo mukuru w'igipolisi bwabanje kumviriza umuganga ashinzwe icyumba cyakirirwamo ahashikira indembe mu gisagara cya Minneapolis Dr. Bradford Langenfield yavuze ko George Floyd yishwe no kubura impemu za oxygen. Urupfu rwo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu rwabyuye imyiyerekano y'urutavana ko yiyamiriza amabi abapolisi bakorera inkehwa muri leta z'umwe za Amerika.
Alice Bigirimana urakoze kudushyikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Amakuru amakuru mu biyaga binini. Ku munsi w'Imana urangiye wa munsi mukuru wa Pasika ku bakristu bo ku isi yose abarundi b'impunzi mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bavuga ko bawuhimbaje mu mahoro.
Aha muri Nduta umunsi mukuru twawukoresheje patana gara tronka patana gafranga tronka abagira umunsi mukuru ko mbona harabamerewe neza twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka.
Ubu ni umwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Mu Burundi shyirahamwe Avode rihurikiyemo impfuvyi n'abapfakazi b'abashikiranganje babiri bapfuye na Cyprien Ntaryamira mu mwaka w'1994 bisaba ibihugu bigenzi by'u Burundi gufasha kugira urubanza rutohozwe kuri urwo rupfu. Mu Burundi kandi shyirahamwe Pastem ihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira abashikira iterambere rirama ryasubiye kwemererwa gukorera mu gihugu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Uyu munsi imyaka 27 iruzuye indege yari itwaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira n'u Rwanda Juvenal Habyarimana ikorowe. Bombi n'intumwa bari kumwe bahise bitaba Imana. Yari itariki zitandatu y'ukwezi kwa kane umwaka w'1994. Ubu ishyirahamwe ryo mu Burundi Avod rihurikiyemo impfuvyi n'abapfakazi b'abashikiranganje babiri bapfuye na Cyprien Ntaryamira risaba ibihugu bigenzi by'u Burundi gufasha kugira urubanza rutohozwe kuri urwo rupfu. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya iyo nkuru adufitiye.
Mu cyangwa cyangwa mu avoda cyasohoye kuri uyu wa mbere yibukije ko President Cyprien Ntaryamira yapfanye n'abashikiranganje babiri ba leta yiwe aribo Bernard Chiza na Cyriax Mbizi. Imenyesha ko urupfu rwabo rwabaye mu barutagira kungana atari ku miryango yabo gusa ahubwo no ku barundi bose hari haheze amezi atandatu yonyene babuze umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye yishwe mu ihirikwa ry'ubutegetsi kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993. Ibi babaze iryo shyirahamwe kugeza ubu ni byinshi. Adela Hishaki umukuru waryo yabishikirije mu kiganiro kigufi ya abanyamakuru mu mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Ishyirahamwe Avod irababazwa no kubona imyaka 27 iheze inyuma y'icyo cyago abarundi bose muri rusange na cyane cyane imiryango y'ababuze batararonka umuco ku byabaye. Nicyo gituma ishyirahamwe Avod bisabye ibi bikurikira: ubwa mbere kuri leta kukuri kuri iryo bara byaguye kumenyekana k'ubutungane bw'ukora kw'impfubyi z'abo bahisi buzibuka mu gutanga ubuzi kuko usanga barihebuye ko hoba gushumbusha imiryango yabuze kuko iyo ndege yari ifise asiramu.
Abasirwa abategetsi b'u Burundi basaba ibihugu na cyane cyane bibanye by'u Burundi gutanga intererano ishoboka yose kugira ngo urubanza rwerekeye urupfu rwabo ruburanishwe.
Ku bihugu bibanye bicuditse n'u Burundi dusaba intererano iboneka kugira urubanza rw'urupfu rwa nyenicyubahiro Perezida Cyprien Ntaryamira n'abashikiranganji biwe babiri rutohozwa kuko ubu imigenzanire myiza y'u Rwanda n'u Burundi iriko iraja mu ngiro tukaba tubishima. Icya kabiri twasaba ko hoba intererano ikwiye kugira urwo rubanza nyene ruzocibwe kandi rushikirizwe ataguhengama tutibagiwe n'izindi manza z'incungu z'u Burundi zitarakurikizwa.
Ku munsi wa gatanu ubundi bushize Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta yavuze ko igihugu cy'u Burundi kiticaye hari mu biganiro avuga izindi nzego n'ibisata bya leta baha abanyamakuru hamwe n'abanyagihugu.
Ikibazo carashikirijwe na leta y'u Burundi ariko ntikiraronka inyishu itomowe. Nibwo nababwira imigenderanire y'ibihugu irafite inzira zicamwo za diplomasi n'ubutungane. Ibihe n'ibiringo ntibyakunze kwico kibazo cigwa ngo gihere n'ingoga ariko bitewe bitebuke kizotinda gitorerwa inyishu ariko leta ntiyahebye kuko urubanza ruriho abo vyiga barabizi n'amashirahamwe n'ukuntu bene izo ngorane zitorerwa umuti izo nzira ziriko zirakurikizwa turindiye ikizovamo.
Cyprien Ntaryamira yapfuye ku myaka 39 gusa yari umukuru w'igihugu wagira kabiri wo mu bwoko bw'abahutu arongoye Burundi nyuma ya Melchior Ndadaye. Yari yagiye ku butegetsi kwa gatanu ukwezi kwa kabiri 1994 akaba yaguye mu ndege yahitanye mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu gihe bari bavuye mu nama mu gihugu cya Tanzania. Eloge Wirikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Muburundi kandi ishyirahamwe PASEM rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashikire iterambere rirama ryasubiye kwemererwa gukorera mu gihugu. Umushikira nganji w'intwaro yo hagati mu gihugu niwe yafashe iyo ngingo. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ingingo y'umushikira nganji w'intwaro y'agati mu gihugu umutekano n'iterambere yagiye habona kuri uyu wa mbere ivuga ko ishyirahamwe ryigenga PASEM gishinze gukebura leta mu kubahiriza intwaro ibereye risubiriye guhabwa uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro inyuma y'imyaka hafi ibiri rihagaritswe. Utwara iryo shyirahamwe yemeza ko iyo ngingo yafashwe hageze kuko kuri we igihugu kiriko kirafata ingingo zo kunagura ubutunzi. Faustin Ndikumana avuga ko intererano za PASEM muri icyo gisata zari zikenewe.
Urazi ibyo twame tuvuganaho duhagaze ni ibintu bijyanye n'intererano bijyanye n'intwari ibereye no kurwanya igiturire no mu bijyanye n'ubutunzi ubwo roho n'amatabya y'amavuta kuko mu byo leta nshashi shiri imbere muhamu byumva hari kurwanya igiturire kurwanya ba kaboko sagasesuari muri murumva yuko migambi umukuru w'igihugu yamari karashikiriza hariho ibijanye no kugwiza umwimbu Laurence Economique ijeraje murazi ko ibyo PASEM yazobereye nje numva ahubwo rero tugiye gukora cyane twisanzuye rwose kuko ubi ibiri ku biravugwa na leta nibyo natwe dushyira imbere biriko birahura.
Inzego z'igihugu zari zahagaritse iryo shyirahamwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2019 ryagerejwe ko ryari ryataye intumbero ahubwo rigatandukira gucafuza isura y'igihugu n'abategetsi rikanabangamira amahoro n'umutekano. Icyo gihe amashyirahamwe yigenga yaramaze igihe yerekana ibijyanye n'iho nyangwe ry'agateka kazi na muntu hamwe n'inyuruzi wajya ubutunzi bw'igihugu. Nubu Faustin Ndikumana atwara PASEM mu byo gishinze harimo no guhamagarira Abarundi guhindura ingendo yabyijwe ijya Amerika ko atazojya umunwa mu gushikiriza ibitagenda neza no guterera mu bisata by'intwari ibereye no kurwanya ibiturire.
Tuzotanga intererano twerekana ibyo bokosora ku nyungu y'igihugu cyacu kwiza kuko turiko turubaka si uguhezanyayo ari aba babitahura nabi rero ugasanga mu minsi heza bayifashe ukundi mugabo ahandi ho twebwe inyungu z'igihugu turazibona. Ntitwavuga rero ngo PASEM ngo ahange ngo igiye kure kintu cyagira gute umurongo ni wa wundi tunezerejwe no kubona dusuye ku ruhakaryo kuko tubiterera igihugu ugasanga n'iby'agateka kazi na muntu ibintu byose bigenda bisemya kubera n'ubukene wabyiraye.
Kuva umukuru w'igihugu mushasha agiye ku butegetsi yiyemeje kunagura imigenderanire ya leta n'amashyirahamwe yigenga amaradiyo ibimenyeshamakuru n'amakungu aha niho umuhinga yigenga ari Bujumbura yabyijwe ijya Amerika kw'intango iriko igenda neza. Gusa yavuze ko leta yoteri yindi ntambwe mu kurwanya kudahana ibyaha bikogwa na bamwe mu bari mu nzego n'ugwaruka rwegamye umugambi uri ku butegetsi cyane cyane ibibangamira agateka kazi na muntu. Ikindi umuhinga yigisha muri za kaminuza atashimye ko amazina yiwe amenyekana yashikirije nuko n'amaradiyo mpuzamakungu nk'Ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza yokugurwa kugira ngo bihe isura nziza igihugu. Ibi n'utwara PASEM yabigarutse ko asabira yandi mashyirahamwe yigenga yafuswe ko yoteza urigwa. Muri aya harimo nka Forsk, Focode, Akate Burundi, APRODEHASH na RCP yose yaharaniye agateka kazi na muntu akaba afunzwe no kwishyira no kwizana mu gushikiriza ivyiyumviro. Abarongo ya mashyirahamwe yose barahunze igihugu. Umwe muri bo Gervais Nibigira icege yacutwara RCP afite umwizero agasaba ko nayabo yoteza urigwa.
Rero iyo ngingo tereka yuko jamije ejo n'andi mashyirahamwe y'amashyirahamwe yacu yahagaritswe canke yaba ayafuswe na nyine ashobora kuzakorerwa asohoka mu garagaro hama yunyu kandi n'ingingo iza ifasha guhindura isura y'igihugu isura y'ubutegetsi. Twafite icyizere yuko kugira ngo iyo sura imeneza gusumba n'uko ashobora kuzabona yuko n'amashyirahamwe yandi nayo nyine ashobora kugororerwa asohoka mu garagaro kugira ngo ateze imbere igihugu ateze imbere akazi na muntu ateze imbere kandi n'imibereho y'abanyagihugu.
Iyo ngingo ije ukwezi kumwe gusa inyuma yaho mu gisata cyo kumenyesha amakuru naho urwego rwa leta rujeje gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora CNC rwari rwarekuriye iradiyo Bonesha FM imwe mu zari zugawe zituriwe mu mwaka w'2015 gusubira gukora. Ibi ni bimwe mu by'umuryango w'ibihugu vya Buraya wari wasavye kugira ngo imigenderanire hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu gisubire kunaguka yamara igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika geruka gushikiriza muri raporo kwa kiri byinshi byo gukora mu kubahiriza gateka kazi na muntu muntu mbere yo kugarukana ituze mu gihugu Pierre Claver ni inkuru Kigali ku byijo rya Amerika
tugushimire Pierre Claver cyo kimwe n'abandi bakristu mu mpande zose zo ku isi impunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahimbaje ku munsi w'Imana munsi mukuru wa Pasika bamwe bavuga ko utagenze neza kuko wabasanze mu bukene mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaraganiriye na Faustin Niyibizi icegera cya kabiri cy'umuyobozi w'ikambi ya Rusenda
nokuri washite kugetwa ko umuntu zira ino kandi basise ukete mutashira sa ongero atari umuntu asanzwe ahimere cyane azi mirere wasingene igihugu cy'u Burundi gikoze kuko imisi proje nashobora kurya ko roba hari cyabaye abantu bagiye mu masengero nk'ukuri ariko biravuneka ko umunsi mukuru utagenze kubera ko amafaranga bafite barashomere ahantu ubiravye kuko turamaze ukwezi abiri tutanona imfashanyo ukwezi kwa gatatu nuko kwa kane nyene tutigeze turonkamwo imfashanyo bitera ikibazo kiri ku mpunzi kugira zitegure ku munsi mukuru nk'uko bisanzwe
Bugana Niyibizi batubwira ko abantu bagiye mu misa nk'uko bisanzwe ni iki gitandukanye wabonye mu buryo mwizihije uyu munsi wa Pasika muri uyu mwaka ugereranije n'ushize
ego tubiraje mu muyindi ndashingire zikora bigenda twahora ku mashengero abantu bakata abanezerewe hanyuma hagera amasaha akuze bagatimberanira bakajya kubandi mu byo babatirishije abana mu mashengero ubu yandi mashengero kuko kwipasika harabaho kubatiza abantu byabaye mu mashengero byagenze neza ariko ku mpande zo mu miryango ni ibintu bitagenze neza kubera ubukene bwagiye gusimbura bw'izindi mpunzi zose ziri hano muri ino nkambi icyo cyatumye tubona ko haboneka ikibazo hari abantu usanga bahagaze hano ku mabarabara nyene benga batangaye ariko bose kiri mu mashingiro wabona baryoye ubu baca bagaruka bapfata ko miringa ibintu ntizagenze neza nicyo gitwumvisha tubona ko hari itandukaniro rinini no mu bindi bihe twaba turimo kuko twaza tugera mu gihe nk'iki abantu babakokeje barose udufaranga n'abandi nica nikize basanga baguze n'umuceri basi n'abantu ugasanga baryohewe ariko ubu nta muntu umaze kuvuga yabonetse hano mu nkambi nta kintu novuga ko cyagenze neza ku bibazo by'imibereho y'abarefuje bijyanye n'uburyo ariko kuvuga amashengero byagenze neza
ni iki noneho wumva cyahinduka ukumva cyafasha kwizihiza Pasika neza ubutaha
ego turasaba nimba byoshoboka nko mu kindi gihe ko hano mashyirahamwe asanzwe akorana na aseri pame bahabwiye kugira bamenye ubuzima bw'impunzi ngende ziba zizima kandi ko boza babanza kugira icyo baba batanze ku mpunzi kugira uretse mikuru nk'iyi abantu bafite iyo tuntu na dukeya mu nzu kugira uca mu byitaho w'igihugu tuba twaravuyemo kugira ngo babe ariko biba biri ko biragenda na twebwe tuze duhimbaze nk'abandi mugabo nk'uko byagenze uno munsi nabonye ko ahubwo sinzi ingene nahava ndabisigura kuko mu bikanze n'imyaka mfite ntacyo nikibona aho nakuriye n'aho nsanzwe mbaye
ni irihe jambo noneho wageza ku bayobozi aho bari hose wababwira iki wabasaba iki mu izina ry'impunzi
izina ry'impunzi abayobozi nk'abarongoye ibihugu dusanzwe tuvuyemo tuvamo n'ibyo dusanzwe tubamo nobasaba ko mu bikorwa byose baba bari ko barakora baze bayibuka ko hari n'abandi bagore mu makambi y'impunzi bibutse ko ari ababo hanyuma barabica mu rukora kugira nabo bicare basize amahoro n'umunezero n'ibiri mu bindi bihugu bitandukanye kubwira uwo ari we wese ahari ze yicare afite amahoro mu mutima w'urukoko ku isi muntu ashobora kubaho neza adafite amahoro mu mutima.
Ndagushimiye cyane bwana Nibizi Faustin kuri uyu mwanya uhaye radio Ijwi rya Amerika. Nibutsaba twumva ko uri icyegera cya kabiri cy'uyoboye inkambi yo mu Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urakoze cyane.
Murakoze namwe Imana ibarinde.
Tugushimire Eugene Mukankusi kuri iyo nkuru. Tukivuga ku munsi wa Pasika wahimbajwe n'abakristo bose bo ku isi ku munsi w'Imana urangiye, abarundi bo b'impunzi mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bavuga ko bawuhimbaje mu mahoro. Babibwiye umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven yabagendeye ku munsi wa mbere.
Umukuru wa Pasika nka twese impunzi naho wabaye nta munezero dufise, dufise umubabaro gusa n'amarira gusa mu nkambi, ahubwo abantu benshi byabayobeye kuko turavye nk'umunsi mukuru wa Pasika ukuntu byakurikiranye. Bamwe cyangwa abantu dufunze nta muntu yasohoka ngo agende no mu isoko kuko nta soko nini hari, ahubwo wabaye nyine twicaye ku mbuga umenya se n'umunsi mukuru. Ahubwo n'ukuza gusenga bamwe baranabihebye kubera byavanye n'ukuntu bafise ubuzima butoroshye, biriwe mu bimenya baragandaye kandi wari umunsi wo gushima mugasubiwe tugandaye. Rero n'ukuri turahangayishe mu ino nkambi umuntu naho yoro ubwo bufu hamwe rimwe na rimwe hari nabo butadushikana kuko uhera ku wa mbere ugatoza ku munsi w'ipokera ari bwujya udahindura
ugati tureke dusohoke mu gahutu kabiri nk'abandi ngo tujye Pasika neza mu bisanzwe na Pasika neza twariye biriye mu kajagari kuko inkambi yase batugariye amasoko batumukije kira kintu dukusogora twara dutera ariko twara tutunganira kuko bushaza aratwankiye ko dutera nta minsi mukuru aho kuzi umunsi mukuru turi turiko tuwujyana amarira turi mu marira arenze n'umubabaro urenze nta mahoro dufise kereka nayo kw'impunzi umenga ntidufise naho duhagaze nta n'igice na kimwe dufise duhagazemo twereke twereke impunzi.
Nuko turahangayike imboga ubushyaza abana barabujya bagacibwamwo ntituronke ukuntu tubuhindura nta gikoshi twate ngo tufume rwahani isombe tubahindurire. Nukuri turahangayike ahubwo turasabye nk'igisabo nk'ababyeyi ko ari mudufashe murabe namwe ngo tugire
aha muri Nduta umunsi mukuru twawukoresha iki kwatanagara turonka kwatanaga franka turonka abagira umunsi mukuru ko mbona harabamerewe neza twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka dushobora kugira ku buryo bw'uko atakintu dufise twifashisha kugira ngo dukore uyu munsi mukuru.
Epfo umunsi mukuru kwe kawimbaje nabi nabi nyene bifanye n'ubukene dufise ingorane dufise n'umutekano muke dufise aha mu nkambi twawimbaza nje mubabaro kubera nko mu iyi minsi abantu bagize iminsi bahura n'ibibazo atwepfo abakenyezi tugiye gusenya bamwe babafata ku ngufu twiruka ko tukagenda turiruka buraho duhuye bakadufata bakatuguzagura bamwe bakabatwara mu gasho ugize imana nziza agashika muhira
muri make twebwe turiko turaraba umunsi mukuru ntabwo wagenze neza. Impamvu utagenze neza nuko washyitse mu bihe bitoroshe kuko tugerageje kuraba nk'uko twahora tuhimbaza tukiri no mu Burundi n'ukuri harabaye itandukaniro rinini cyane ubu ntagaho uzo twaronse ntitukironka aho tuja kurondera agafaranga ntitukironka aho dushobora kurondera ntitukironka aho twifuza kandi nta gahera turonka.
Kweri mu bijanye n'umunsi mukuru wa Pasika, umunsi mukuru wa Pasika wagenze nabi ku buryo atamahera twari dufise kabisa, nta kintu twari dufise, nta mahera, nta cyo kurya kubera ubukene n'ukuri ntihatari mu Burundi. Umuntu uko yakubitira hirya no hino akagenda mu mirima akagenda hehe mu tworogwa akagurisha n'agahene akayaronka twakoresha umunsi mukuru mugabe no kubera ata kintu cyo cyose kiya dufise byatumye umunsi mukuru ugenda nabi mpaka usanga bamwe bararaye inzara no kurara inzara.
Ubu nyene nibereye hanyene muhira nta n'uwo nubona avuga ati ngwino ndakugira umunsi mukuru akamuga kanje, nta n'uwo mbona ashobora kumbwira ngo amugire umunsi mukuru mugabo umugenzi rubonanye ruzinanye rukundana iyo mugire umunsi mukuru ariko si cyane ni bake bashobora kumwanukurura iyo naba mu Burundi nari kunezerwa nkire mu gihugu mugabo nk'ubundi ngaha muri nduta nabandi bose nabene wacu bari ngaha hanya ntacyo dufise twifashisha twoshobora kugiramwo kugira ngo tukore uyu munsi mukuru tunezerwe nk'uko twarenzwe turi mu Burundi aha mu nkambi bya turahangayitse aha mu nkambi bya tufagowe sinabaga njewe je nyene nabandi nabene wacu nabandi bose twari ngaha mu nkambi tumerewe nabi cyane rwose
kuri twawe imbaje mu babaro ntangere n'ubukene n'akantu ku buryo tutaronka no kubungene tronka agafaranga mu itso nk'ingo tugurira nka tumeranje abana ngo bakuranye akagari ashimase mukuru shwere twawe imbaje ko ubukene n'akantu
urakoze James Robin. Shampiyona ya mbere y'umupira w'amaboko wa basketball mu karere ka Afrika igizwe n'imigwi 12 izotangwa hagati mu kwezi kwa gatanu Kigali mu Rwanda. Umugwi Rivers Hoopers uzoserukira igihugu cya Nigeria muri iryo higanwa izomara indwi zibiri. Uwo mugwi uri kuritegurira iryo higanwa muri iki gihe mu gisagara cya Port Harcourt. Ni inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Mike Mbonye ari mu gisagara cya Port Harcourt mu isomerwa na Team Ishimwe.
Ku kibuga cya basket kuri stade mu mujyi wa Port Harcourt abakinnyi n'abayobozi b'ikipe Rivers Hoopers batangiye kwitegura imikino iteganyijwe ku itariki ya 16 kugeza ku ya 30 z'ukwezi kwa gatanu. Ogo Oduwadu n'umutoza mukuru wayo.
Well, it's the inaugural edition and of course we all want to do very well at that tournament.
Ubu no gutangira kwitegura kandi birumvikana twese turashaka kwitwara neza muri iri rushanwa. Imyiteguro iri mu bintu byihutirwa bizatangira guhera kuwa kabiri nyuma y'ikiruhuko kandi dufite nk'ukwezi kurenga kugira ngo twitegure. Bityo rero tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo twitegure shampiyona ya Afurika ya basketball. Nibyo uzi ko tugomba kuzana abakinnyi bamwe b'abanyamahanga nk'uko shampiyona ibisaba kandi ubu nibyo bituraje inshinga. Dufite ubusabe bwinshi buva hanze, ubu turi kugerageza guhuza nabo kugira ngo tumenye ibibereye mu buryo bwacu bwo gukina ndetse n'ibyadufasha kurusha ibindi. Adawadu wungirije umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu ya basketball y'abagabo ya Nigeria avuga ko iyi kipe ifite icyizere cyo kuzitwara neza mu Rwanda. Ronald Alalibo, vice captain wa Rivers Hoopers, we avuga ko iyi kipe izi imbogamizi ziri imbere yabo.
We are expecting to meet a much formidable team.
Turateganya guhura n'amakipe akomeye, bityo turagerageza gushyira hamwe ibikorwa byacu kugira ngo turebe niba dushobora kuzakora ibyiza byose bishoboka ngo duhangane n'ibibazo biri imbere yacu. Ubu rero ni ukwitegura, buri wese ku giti cye yiteze byiza. Muri rusange rero andi makipe aradutegereje kandi bari kutwitegura. Umukinnyi ukina hagati muri Rivers Hoopers, Victory Anthony, avuga ko shampiyona ya basketball muri Afrika izaba ahantu ho kwerekanira impano nyafurika muri basketball.
For me, it's a good thing and a welcome development because I have been playing outside. I played in Nigeria for some years and
kuri njye ni ikintu cyiza kandi ni iterambere ryiza kuko nakinnye hanze. Nakinnye muri Algeria imyaka mike, mbona ko ari iterambere ryiza. Niba twe nk'abakinnyi ba Algeria dushobora kwiyerekana, bizaba ari ibintu byiza kuri twe kandi atari mu karere gusa ahubwo no hanze. Iyo ugiye hanze ugakina, ubona ko basketball yabo itandukanye n'iyacu dukinira hano. Rero shampiyona ya Afurika yaba inzira nziza cyane ku bakinnyi nkange kwiyerekana no kwereka Afurika ko dufite ikipe nziza hano i Port Harcourt muri leta ya Rivers muri Nigeria. Shampiyona ya basketball muri Afurika ifitanye umubano n'ishyirahamwe mpuzamahanga rya basketball FIBA n'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball muri Amerika NBA. Shampiyona basketball muri Afurika kandi yishingikiriza ku marushanwa y'amakipe yateguwe n'ibiro bya FIBA bikorera muri ako gace kandi habaho n'ubufatanye n'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball NBA mu rwego rwo gushyiraho shampiyona yo hanze ya Amerika ya ruguru.
Tadizwi ya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Suti banywanyi na aha aya makuru yakakanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from The Voice.